Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi. Hano muri studio ya 5 i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ubabana urabyuka wo muvyeyi ukaraba umwana agatangura kurira ukemera ugafata uburengete ugasira mu nkono ugasira kuziko kugira ngo umwana agumenye icizere ngo mama ariko arateka.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ku kibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo imikino mu karere n'amakuru yo hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi. Intambara zikomeye cyane zarahujije ku munsi w'Imana abasirikare ba leta ya Kongo ba leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'umwe mu mihari irwanira mu buseruko bw'ico gihugu wagirizwa n'abategetsi kuba ari wo wanyuruje abanyagihugu baharurwa kuri 20 ku munsi wa gatandatu uko gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba FARDC n'abarwanyi bagiye hamwe kurwanira demokarasi ADF mu ntara ya Beni mu buraruko bw'intara ya Kivu nk'uko vyamenyeshejwe n'umuvugizi wa leta muri iyo ntara. Abo barwanyi b'abayisilamu b'abaganda ba ADF bari muri Kongo kuva mu mwaka w'1995 bagirizwa na leta hamwe n'inteko za MONUSCO zegukira ONU ko bakora ubwicanyi bumaze guhitana abantu 70 muri iyo ntara ya Beni kuva mu kwezi kwa cumi umwaka w'2014. Musantere w'ako karere ka Beni Amisi Kalonda yavuze ko ku munsi wa gatandatu abo barwanyi baba ADF bagavye igitero kuba kubunguruza abantu ku mapikipiki mwibarabara riri hagati y'ibisagara vya Kamango na Mbau. Avuga ko abantu baharurwa muri 20 banyurujwe gushika ubatawuzi ko bishwe canke bagizwe imbohe. Umukuru w'inama nshingamateka muri Ethiopia Abdullah Jemeda kuri uyu w'Imana yaratangaje ko atanze imihoho ku mpamvu atashikirije. Abdullah Jemeda yari muri ico kibanza kuva mu mwaka w'2010. Imbere yaho yari umushikiranganje wo kwivuna abansi kandi akaba n'umukuru w'intara ya Oromo ibamwo abantu benshi muri ico gihugu ca Ethiopia. Yatangaje ko agiye kubandanya ari umushingamateka asirukira ishirahamwe riharanira demokarasi y'abanyagihugu mu ntara ya Oroma kandi azoshikiriza igitumye atanga imihoho inama nshingamateka niyabyemeza. Inama nshingamateka ya Ethiopia itekanya gukorana kuri uyu wa mbere aho ishobora kwemeza iryo tanga imihoho kwiwe iteko itore n'umusubirira. Itangazo Leta Zunze za Amerika yahagaritse iby'agateganyo guha visa abanyaturukiya bifuza kuza muri Amerika ku mvu zitandukanye no gusaba ubuhungiro. Itangazo ryasohowe ejo ku munsi w'Imana ambasade ya Amerika muri Turukiya rivuga ko ibiheruka kuba muri Turukiya byatumye leta ya Amerika isubiramwo kwiga neza ibya leta ya Turukiya ibyo leta ya Turukiya yiyemeje bijanye no gucungera umutekano w'inyubakwa hamwe n'abakozi ba ambasade ya Amerika. Ariko iryo tangazo ntiryatomoye neza ibyo Turukiya kitabashije gukora n'ikiringo iyo ngingo izomara. Mu ndwi iheze niho Turukiya cahagaritse umunyaturukiya akorera ambasade ya Amerika azwi ku izina rya Metin Topuze kimwagiriza kuvugana nabo Turukiya yagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Recep Tayyip Erdogan mu mwaka uheze. Mwamenya ko inyuma y'iyo ngingo ya Amerika Turukiya naco nyene cyaciye gifata ingingo ihagarika guhaviza abanyamerika bifuza kuja muri ico gihugu mu gusubiriza mu ndumane Amerika. Abamenyeshamakuru batatu bagizwe imbohe bagizwe n'umuswise murambabarira umutaliyano umunya Venezuela bari bafashwe ku munsi wa gatanu bariko batohoza amakuru mwibohero muri Venezuela kuri w'Imana niho barekurwa. Ibyo bishikirizwa n'amashirahamwe y'abanyamenyeshamakuru n'ayabaharanira agateka ka muntu muri ico gihugu. Amazina yabo ni Roberto Di Matteo umutaliyano, Filippo Rossi umuswisi hamwe na Jesus Medina umunyamenezuela. Abo bamenyeshamakuru bafashwe inyuma yaho bagerageje kwinjira mu ibohero ry'Itokorone ni rimwe mu mahohero yo muri Venezuela abanyororo bakubagurwa cyane muri leta ya Aragua mu buraruko nk'uko ayo mashirahamwe abandanya abivuga. Abajejwe mu gutabara mu gisagara cha Marate al-Numan ni muri Siria bariko baragerageza kuraba ingene borokora abaguwe ko nibibomoke vyatewe n'igitero c'indege ya gisirikare ya Siria ku isoko kuri uyu w'Imana. Abantu bashika batandatu nibo bafuye mu gihe umuhari ujejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu muri Siria uvuga ko abafuye bashobora gushika 11. Marate al-Numan ni gisagara cyo mu ntara ya Idlib ni muri ico gihugu cha Siria kigenzurwa n'abarwanya leta ya Siria kiri ku rubibe n'igihugu cha Turukiya.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloyce Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zimaze igihe zitotombera kutabona ibiribwa zagejejweho ibiribwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, ariko izo mpunzi zivuga ko ibiribwa zihabwa bidahagije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Byari byishimo byinshi kuri izi mpunzi z'abarundi zari zimaze igihe cy'ibyumweru bitatu zishonje ubwo zabonaga amakamyo abiri ya seri yari yikoreye ibiryo yinjira mu nkambi yo mu Rusenda. Izi mpunzi aho zari zicaye kuri biro y'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda zitegereje gupokera ibiribwa, zagendaga ziganira abashyitsi bazigana n'abayobozi b'inkambi uburyo inzara zirembeje. Izi ni zimwe muri izi mpunzi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Kubera inzara kuva ukura mu kwezi kwindwi nta kintu turaronka baguma baduhenda ngo bukatese mungo burahari, tukababwira rero kubukatese mu ntabwo mwaduhaye mudusumire natwe turonke injya duheza abana, ariko nubu ntabyo baduha. Uba bana turiko turabiruka kubera inzara, uba bana urabyuka wo muvyeyi ukaraba umwana gatangura kurira ukemera ugafata uburengete ugasira mu nkono ugasira kuziko kugira ngo umwana gumanye icizere ngo mama arikarateka, kumbe ntabyo abana badufanya n'inzara mudusabire baduhinja natwe abana bake
nkajewe nabo turi kuva batangura kuva mu kwezi kwindwi kuva mu kwezi kwindwi basohora ubu bukarata nta nubwo turigira tubona gakarata ngo bakaduhe mu ntoki bahora bahengera hajya bahejeje gutenga injya na fare barugaye abandi barataha nyinja akaba ariho bagirane bakadusumira uburemo ku kwezi kw'icenda kuva batangura gutanga injya kuva batangura gutanga ubukarata baranyuzemwo barasubiramwo baradufotora 10 na kangahe twararindiye ko boduha ubukarata turabura bahavura intambara iratera baca baragenda bataduhaye nyabukarata bagenda bataduhaye ubukarata n'ukudusumira nta n'ukudusumira.
Ibo bavuga ko ari inzira intambara biteye
none bo amahoro agibonekeye inzira ikuguruka ko bataraza no kuturaba ngo batume baduha nubwo bukarata nke batume badusumira uba bana bariko baradupfana n'inzara ngaha na hantu na hamwe dufise dusoroma n'isombe tuguma duhagaze ngaha mu kirere nk'inyoni.
nyuma yo guhabwa ibiribwa bigizwe n'ifu y'ibigori, amavuta ndetse n'amashaza. Imvugo yaramaganya yaje guhinduka ibitwenge kuri izi mpunzi, ariko zisaba abashinzwe ikoranabuhanga muri PAMU ko iki kibazo cyo kubura amafaranga mu dukarita tw'ikoranabuhanga impunzi zifashisha mu guhaha, PAMU yagishakira umuti urambye.
Indwi zirenga zitatu atakurya umukanda twatibitse umukanda munda ugiye gusega ejo usubiyeyo hacaba intambara. Nukuri ibintu ndabishimye uyu munsi turabisibyishimo ubwo turose ubwo kujya baduhaye uyu munsi, kandi nukuri n'amakungu yumve ko twari tubabaye kandi badusonze turi mu ntambi baravye.
Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba agaragaza yuko iki kibazo cyo kubura ibiribwa kuri imiryango y'impunzi z'Abarundi aserukira cyatewe n'intambara yavutse mu karere ka Fizi tariki ya 24 z'ukwezi kw'icyenda, aho iyi ntambara yafunze amayira, bityo bituma abakozi bashinzwe gutanga ibiribwa babura inzira yo kugera mu Rusenda kugira ngo bakosore utunenge twagaragaye mu ipokera ry'uku kwezi kw'icyenda.
Izo mpunzi rero ziriko zirapokera uno munsi zari zagize ikibazo cyo gupokera zihura n'ingorane zitandukanye, abatagize ronsa makarata, amakarata y'abatari yasomye n'abandi bazitaye, noneho bagira iki kibazo cy'uko bataronka kuri uryo munsi wababwira umunsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri ucuhura rero intambara zateye hano iwacu hafi zidashobora gutuma bajya abantu badufasha barengana.
Tubamenyeshe yuko kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ubwo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryatangizaga gahunda guhaha hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga mu ngambi yo mu Rusenda, utwo dukarita twagiye tugaragaza utunenge aho ari impunzi isanga nta mafaranga ari mu dukarita, abandi nabo bagasanga amafaranga bagenerwa ari make. Bedasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Ijwi rya Amerika, ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abayobozi ba district ya Kibondo, intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, baravuga ko batangazwa no kubona impunzi z'Abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko hagatahuka bake. Aho bayobozi bashyira ikosa kuri leta y'u Burundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, bagasaba ko izo mpande uko ari ebyiri zikemura icyo kibazo impunzi zikoroherezwa gutaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana mu ntara ya Ruigi.
Lewis Fitabura, umukuru wa district ya Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, avuga ko district arongoye ari ifite impunzi nyinshi z'Abarundi. Ivyo bimutuma asaba Abarundi bahunze gutahuka gushaka kwabo.
Unakumbuka ndugu mwandishi kwamba sisi ndio ambao tuna wakimbizi wa Burundi.
Muribuka menyesha makuru ko twebwe ari twe dufite impunzi z'Abarundi nyinshi cyane. Ikamya nduta iri muri district ya Kibondo ifite impunzi 127. Nta yindi kambi ifite abangana gutyo mu ntara yose ya Kigoma. Mbere ngomba ndakubwire umenyesha makuru burya guhunga ta mpamvu zifashe zibiguteye no kwiteza isoni. Urigwa ukaba ubuzima buteye agahinda, ntushobora kwiteza imbere, nta kintu kimwe ushobora gukora ariko ubwene igihugu ukiza imbere. Umuntu w'umunyagihugu asabwa kubaka igihugu cye.
Mtu mwananchi anatakiwa ahakikishe kwamba anatakiwa kujenga nchi yake.
Umukuru wa district ya Kibondo avuga ko Abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko abatahuka aribaki
ari ya
ukuna washaka gutahuka gushaka kwabo bigaragara ko ari benshi cyane ariko uko batahuka ibijanye uko biyandikisha gushaka n'ubu turiko turavugana ejo ku mugoroba twanditse impunzi zingana ibihumbi 18 n'amajana 9 na 88 twandika kuva ku wa mbere gushaka ku munsi wa gatanu turiko turabiraba kuvuga ko twandika abantu 200 n'amajana 5 ariko abatahuka ni bake cyane aho rero niho tubona ikibazo
natatizo
kubera ikabi yandikisha ari benshi ariko hagatahu kabake aha naho nyene yewe ispitabura arafisinsiguru
mimi nafikiri ni swala la utayari wenzetu hawapo tayari
je nibaza ko ari kibazo cy'umwitegura bagenzi bacu ni baritegura kwiki kibazo je narigeze kubaza mu nama ni kubera iki kino gikogwa kitariko kiragenda neza bace banyishura ko leta y'u Burundi itaritegura bihagije kwakira abarundi bahungutse ku rugero rw'abashaka gutaha ariko je umwikomo ndahuta ku mpande zibiri hase na leta y'u Burundi nibarabe neza babone ko hari kibazo muri bo
UNHCR na serikali ya Burundi wenyewe walione hili ni tatizo kwao
ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko ico kibazo batari bakizi ariko ko bamaze gushikana imbere Hassan Abdalla nibura amatari w'intara ya Rwigi Yanuruwe na district ya Kibondo intara kandi iri muzakira barundi bahunguka bavuye mu gihugu cha Tanzania.
Ico kibazo ntacho twari tuzi mugaba bamaze kubitubwira yuko hiyandikisha benshi hanyuma hakaza bake. Kwasanze hasere yo muri Tanzania bifisemo uruhara cyane kugira ngo ice inkokora impunzi kugira ngo biyandikisha kubwije hanyuma hakaza bake. Urumva rero nkuko turavye amakungu kuntu bari ko rafata igihugu cacu c'u Burundi bashaka kuguma badindiza bafatira amaboko mu mugongo abarundi bahunze bashaka ku awuka ico ryo kibazo nagituye ubushikiranganje buturongoye kugira ngo bagifate mu minwe ndazi mu minsi hazoboneka inyisho itomoye
umwe mu bategetsi ba SL muri district ya Kibondo yatubwiye ko SL atanyungu nimwe ifise yo kubuza abashaka gutahuka ahubwo ko impunzi nyene harimo ababuza abandi gutahuka twashatse kumenya inkuru zivuga ko mu ikambi ifata kibanza irahitwa ibukiriro ko abarundi baza gusaba ubuhungiro boba bakubitwa n'abajeje umutekano wa Tanzania babasubiza Burundi Lewis Peter Bura
hilo sio kweli hata kidogo
ijo sivyo habanamba kuko twebwe cyo tubanza gukora n'ukubaza tukemeza ko umuntu yinjiye ari impunzi koko haraho tubona baza ku mupaka bavunze neza amavarize none nkabo ni impunzi koko abandi bamukira rugendo menya gutandukanya bamukira rugendo n'impunzi
tofauti na mkimbizi hili sio sawa hili
impunzi z'abarundi bangana 2012 niyo bategekanijwe kuba batahukanywe gushika mu mpera z'uno mwaka mucankuzo Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sport n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda umunyamakuru ijwi rya Amerika Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye
umukino wo gusiganwa ku magare uyu munsi kwa mbere abakinnyi babiri b'abanyarwanda barerekeza muri Afrika y'epfo mu myitozo igomba kubera mu kigo cy'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi Abo bakinnyi ni umuhungu umwe n'umukobwa umwe Jean-Éric Habimana ukinira ikipe ya Fly mu karere ka Gasabo hakaba na Magnifique Manizabayo wo mu ikipe ya Muhazi Cycling Generation Umunyamabanga uhoraho mu ishyirahamwe ry'umukino w'isiganwa ku magare mu Rwanda Emmanuel Murenzi avuga ko iyi myitozo izamara amezi abiri ariko ikazakorwa mu byiciro bibiri icyiciro kimwe kikazajya kimara ukwezi kumwe Magnifique Manizabayo aratubwira uko yakiriye aya mahirwe yo kwitabira imyitozo yo ku rwego mpuzamahanga
imyaka 18 itangiye gukina umukino wo gusiganwa ku magare 2016 niho nazamukiye ndi mu kipe inyemera ya gicumbi nza kwivamo nza muri Muhazi Cycling Generation ubu ngubu iyo kipe ya Muhazi Cycling Generation imfashe neza nta kibazo
no kuvuga ngo nta gihe kinini gishize uyinjiyemo none ubonye ano mahirwe yo kujya muri South Africa muri ya myitozo ese bakikumenyesha ku cyo kintu cyabaye ko ayo mahirwe yabonetse wabyakiriye ute
bakimbwira ko ngiye kujya South Africa narishimye cyane.
Buri wese buriya mu bakinnyi abafite intego, intego zawe zavuba cyangwa se zo mu myaka iri imbere, wavuga ko wifuza kuzagera ku rwego nk'umukinnyi wo gusinywa ku igare?
Njyewe intego mfite ni uko nakiteza imbere, nkateza imbere n'umuryango wanjye, nkayishishema n'igihugu, nanjye ntifuza ko narenga nkagera kure.
Rero ko uri indege rero gira ubutumwa ugenera Abanyarwanda, cyane cyane abakurikirana umukino wo gusinywa ku magare mu Rwanda.
Mu gihe nzaba ndi hanze y'igihugu cyacu, uzansengere nzabyitwaremo neza.
Umwe mu bayobozi b'ikipe ya Muhazi Cycling Generation ariyo Magnifique Manizabayo akinira arasobanura intego zayo.
Nditwa René Antel Rwanyange, ndi umunyamabanga mukuru wa Muhazi Cycling Generation.
Ikipe izina ni rishyashya ariko ndatekereza ko ariyo yahoze yitwa Kiramuruzi. Ese iyo transition yo ari cyo mwayitubwira?
Ikipe kuko yatangiye mbere muri za 2012 yitwa Kiramuruzi, ariko noneho turicara turayo dusanga uburyo uko yitwa n'imikorere yayo, twemera ko ikipe abari bayifite bemeye kuyirekura. Noneho mu kuyirekura rero bayiduhaye, icyo twakoze twebwe ni ukuyihindura izina, tuhindura strictire, duhindura inzego z'uko zubatse, dushyiramo ubuyobozi bushya, dushyiramo intego nshya, dushaka ibyangombwa bishya. Ubwo urumva isa nkaho yatangiye ari ikipe nshya, kugira ngo ubwacu nk'abanyamuryango twatangiye kwishyira hamwe ku buryo buri wese aba afite icyo agomba gutanga buri kwezi mu rwego rwo kubaka ikipe. Dushaka umutoza, dutegura na kampu abakinnyi bacu, ku buryo igihe kimwe bajya kujya mu marushanwa baba bari muri kampu bafite umutoza ubakurikirana, ku buryo nabo tuvuga tuti ikipe yacu mu gihe kizaza azaba ari ikipe ikomeye, ku buryo nabo ubwacu twitegura muri gahunda yacu mu rwego rwo kwibaka, twitegura kujya dukora detection de terrain buri mwaka, nabo tugakora mu turere dutandukanye, ku buryo tuzafata nibura uturere nka dutandatu kugira ngo turimo impano z'aba bana batoya dushaka kuzamura, duhereye ku bakobwa ndetse n'abahungu bakiri batoya.
Tukivuga ku mukino wo gusiganwa ku magare, hasigaye iminsi 33 kugira ngo mu Rwanda hatangire byasiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di Rwanda. Rizatangira ku itariki ya 12 risozwe ku ya 19 mu kwezi gutaha kwa 11. Iyi turu di Rwanda izaba ibaye ku nshuro ya 9 kuva yashyirwa ku rutonde rw'amasiganwa mpuzamahanga. Ni ku nshuro ya nyuma rizaba ribaye mu kwezi kwa 11. Umwaka utaha 2018 turu di Rwanda izakinwa mu kwezi kwa 8, hanyuma mu myaka izakurikiraho izajya itangira mu mpera z'ukwezi kwa 2. Yari Claude Munyandinda, I Kigali.
Naho amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi aribanda ku matora mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru yarayabaye. Ayo makuru turayagezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Umukenguzi amateka Riveriano Ndikuriyo niwe yaraye asubiriye kwizigirwa n'inama ya bose yishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi kugira asubire kubaja imbere. Riveriano Ndikuriyo yatowe ku majwi 48-50 y'abitavye amatora yo kuri uyu w'Imana, amatora yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ahejeje gutorwa yashikirije agiye gushyira imbere mu kiringo c'imyaka 4 yarayatorewe.
Twagomba rero tubashimire ahanini ekipe yahoraho niyabandanije, uretse ko batatu basohotse batatu bakinjira, hinjiye umwe wo muri commission de finance, harinjira muri football de jeunes, harinjira na commission technique et développement. Murumva ni batatu basohotse, asohotse football de jeunes, hazoka wa finance n'wa juridique, mugabo abandi bose bagumyemo. Tukibaza yuko abo bashasha bazomenyerezwa n'aba bahoramo, tugashima rero ko ari kubandanya kuko murazi yuko intambwe yari nziza, kuko nari nabivuze ejo kandi nabivuze na kare, umupira ugeze ku ntambwe ishimishije. Hanyuma namwe tukabasaba yuko twabanaye dukorana neza kandi tugiye kurushirizaho, na cyane cyane mu bijyanye na administration tuzoshyiramo ingufu cyane kugira ngo ibintu byose bikogwe d'une façon administrative atana kimwe giducitse. Twabamenyeshe yuko hari byinshi bizohinduka bimwe bimwe, na cyane cyane mu bisata bimwe bimwe. Aha icyambere ni ingene secretaire general izoba itunganijwe, kuko mu ntumbero nyamukuru nuko ikomera, hakaba hatekanijwe nuko muri imyaka 4 hazosigwaho n'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, kugira ngo tumenyereze benshi. Murabona ko bigenda birahindagurika.
Ku bantu 14 bagize komite nshasha ya FFB harimo umukenyezi umwe, uwo nawe agiye kurongora umurwi ujejwe umupira w'amaguru w'abigeme. Commission Foot Féminin yaranasanzwe arongoye. Umufasoni Eugenie Kabura yabwiye Ijwi rya Amerika imigambi agiye kurangura mukiringo yarayatorewe
eje ndibaza yuko twatoze yuko tushobora gushinga imigwi makomine kugira makomine yose abimigwi yabigeme makomine ko maze ko mu ma province ariyo yari hari amisha kabiri nacu tugiye gusaba amastage yabamenyeza bumpira maguru abigeme cha gatatu nacu kugira tusabe amastage kandi kugira abarongoye imigwi yabigeme bashobora kuronka ubumenyi bukwiye ngere makuma batwara imigwi yabo yabigeme ama icakane nuko zoshogira imigwi ya ive ikenze idiseti na event ikomere mu gihugu cha Burundi
abagize assemblée générale babizeye bobo ubashimira gute
bo ndashimye cyane abashoboye kunora kuma majwi ko naronse 49.5 nukuri imani bahezagire tugikorana nabo neza nzobita bari mamagara
mukenguza amateka Reviriano Ndikuriyo agiye kurongora ishirahamwe FFB afashijwe n'ivyegera vy'ibi bibiri icegera ca mbere ni Aimable Habimana hamwe na Mustafa Samugabo icegera cibica kabiri bose bahora bari muri ivyo bibanza muri komite ishingwa bikorwa yahahura kumugwa mukuru w'intara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse abategetsi 15 baserukira igihugu cya Cuba kuva mu nyubako ya ambasade yabo i Washington DC Iyo ngingo yafashwe imisi mike nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko zizogabanya bikomeye igitigiri cy'abakozi muri ambasade yayo ku mugwa mukuru wa Cuba Havana. Amerika yarasohoye itangazo rigabisha abanyamerika kutaja muri Cuba. Iyo ngingo ya Amerika yari yukwishura ku bintu byasutswe ku bakozi batari bake ba ambasade ya Amerika mu kiringo cy'amezi 10. Ibyo byatanguye mu mwaka uheze birabandanya gushika mu kwezi k'umunani. Byaremejwe ko abantu 20 bagize ibibazo inyuma y'ivyo bintu basuswe ko ibimenyetso birimo kugira ibibazo byo kumva, kuzererengwa, kurwara umutwe, kumva uburuhe no kugira ibibazo byo kuryama. Leta y'igihugu cya Cuba yarahakanye ko ataruhara na rumwe yabigizemwo, yaratohoje ivyo bitero ikaba yakoranye na Leta ya Amerika mu itohoza Amerika irikiragira ayo matohoza yombi arabandanya. Yamara inkomoko y'ivyo bitero n'uburyo byakozwe ntibiramenyekana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo yo kugabanya abakozi bayo ku mugwa mukuru wa Cuba Havana bashobora kugeramirwa n'ivyo bitero. Avuga kuyirukanwa ry'abaserukira Cuba muri Amerika umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko iyo ngingo yafashwe kubera Leta ya Cuba yananiwe gufata ingingo zikwiriye zo gukingira abaserukira Amerika hisunzwe amasezerano y'i Geneve. Yamenyesheje ko umutekano no kumeregwa neza ko basibukira Amerika aricyo kintu gikomeye cyane Leta ya Amerika iraba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yamenyesheje ko abaserukira Amerika batazosubira i Havana kiretse Leta ya Cuba yerekanye ko ishobora kandi izokingira abaserukira Amerika nk'uko bisabwa n'amasezerano y'i Geneve.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwayagejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.